Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi ituyemo abana barenga gato 20,000 ibitigiri bitangwa na ASER impfubyi barenga gato 19,950 benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Nduta uwo munsi bizihizwa kuri uyu wa kane aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ibyo abarongozi b'ikambi n'amashyirahamwe aza kubashikiriza mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite abana b'imfubyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashyirahamwe gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira bamwe mu bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bemeza yuko bayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro
naho umunsi mukuru w'abana uba turakina impuzu kandi tukigira n'ameze nabi tukabura n'icuraco twambara n'ifungurwa tujuga dusa ngatumeze nabi
nk'ubu nta bavyeyi mvize kanacinda rero ibibazo nabonye mu Burundi vyangunye mu mutwe maze yo gushika ino ndaragiye ku ishure ndize nk'umwaka umwe cyo numvaye mu muzana wita meze kuvanya no kenya rifise nk'ivyo rezo nabi zimo na mwikanira kuvyo mfungura muhira hamara cyangwa tumwanzu wo guheba iki ishure ole maze guheba ishure rero ubu ikintonze ni guca uturaga kurima cyangwa gusatu amatafa cyangwa nkaja mu kijiji agiye mu gatu na mu kijiji ukapatwa mu njadu kakubitwa ngure je myaka 16
abo bana bahaye ikiganiro iryo rya Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihera rwose mu nkambi ya Nduta
kubasaba yuko boza nyene baraturabira nyene bakaduha nk'uduhuzu nyene dukabutura nyene nk'abanyeshuri kugira ngo twotwongere dusubire ku ishuri kuko ko ntaho subira ku ishuri atataka kabutura kandi abana yuko namera kugira ngo baroje uko biva kure nivyo kwako nkatoka nyina abanyeshuri bahebye ishuri turasaba imyuga nko gukora amakinga kugira ne gushona impunzu ngahose mwamutugiriye neza
none nico twifuza nka leta ya Tanzania na UN nitironderere kugira tubeho neza nk'abana bandi
bamwe mu abavyeyi bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania benshi muri bo nabigeme bajya gukora akazi ko kurera abana
kubera ubukene n'injyanye gaciye batangura bamwe baza barahagarara ku ishuri iyo tugiye muri ndibuze umwana avuga ati jewe singenda ku ishuri ko jewe n'ubundi araye inzara none ndagenda ntariye bacaka bina hati jewe mawe sinoja ku ishuri agashambara sifise genda mu butulimwe none ndayimesuye maca ndayambara muhira bica bingora gusubira mu ishuri nagenda naho mwigisha kanyirukana ati wewe genda ntiwamesuye gaca yaduca aho guhera
abana ntagise funi cyaruguru ibagira se ntibagira nyina natwe iyo twaje tuva kwa dufise umutekano muke ntugirishe funi cyaruguru ntugiye tuje ne tuva no kuri amaburoko yacu byari byiza nkuko bari kutwegera bakaza bakanaturemesha bamaze kutumesha tukaronka amahoro natwe mu mutima kwicaye dutekanye kubw'ibyo biratubabaje cyane ko n'abana haragira ahantu bashobora kunywa inkambi bamwe bagatwarira zishyushyu abandi bakishyirwayo n'ibyo byose bituma umuntu atamahora aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa
umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bya Afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka w'igihumbi 1976 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.